urumva ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikanire Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mutuze amatwi aho muri hose mutwumva, haba kuri radio, kuri mudasobwa ndetse no kuri telefone. Hano I Washington DC muri kumwe nanjye Etienne Karekezi uyoboye ibiganiro iki gitondo. Mbahaye ikaze mwese kuri radio yanyu ijwi rya Amerika.
Kubera ayo makenga bari bagize mu bushikiranganje, byabaye ngombwa ko tubikorera akazi. Twari twazanye rero inyishu rwo rwandiko ubushikiranganje rwari bwanditse, tukizera yuko bazoheza bakabikorera akazi nkuko bibereye, hama tukaronka inyishu idushimisha.
Uwo ni vice president wa mbere w'intebe ishinga amategeko mu Burundi, agatondwa sa wari wasabye gutangiza ishyaka rishya, ariko leta ikamusubiza ko ritujuje ibyangombwa. Iyi nkuru kimwe n'indi yuko abaturage bo mu mujyi wa Bukavu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakiye iyemezwa ry'umukandida uzahanira amashyaka atavuga rumwe na leta mu matora yo mu kwezi gutaha, kimwe n'indi nkuru yuko ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD ryatangije icyumweru cyahariwe intwari ku rugamba. Zose ni mu kanya gato mu biganiro byacu ku ijwi rya Amerika. Mbaye mbararitse, ntimucikwe. Reka ariko duhere ku makuru avuga rya no hino ku isi mwategurira mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana.
Urakoze Etienne. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Felix Tshisekedi na Vital Kamerhe babiri mu barongoye imwe mu migambwe itavuga rumwe na leta bari bateye umukono ku munsi w'Imana ku rwandiko I Geneve rwemeza kandidatire ya Martin Fayulu nk'umukandida umwe azobaserukira amatora y'umukuru w'igihugu bivuguruje harejo. Umukuru w'umugambwe UDPS Union pour la Démocratie et le Progrès ariwe Felix Tshisekedi yatangaje ijo ku wa mbere ko asokoye muri ayo masezerano yateye ko umukono ku w'Imana hamwe n'abandi bagenzi we batandatu bakomeye mu batavuga rumwe n'ubutegetsi. Ku ruhande rwiwe nawe Vital Kamerhe wo mu mugambwe Union pour la Nation nawe yashikirije ko yabaye amahinyu habaye amahinyu muri bagenzi we batavuga rumwe na leta kandi ko habaye guca kubiri nayo masezerano bemeranije. Nawe Martin Fayulu yemejwe guserukira abatavuga rumwe n'ubutegetsi avuga ko yizeye ko abandi basigaye mu bateye umukono kuri ayo masezerano bazoguma biyunze mu runani kandi bazomushigikira mu gihe hasigaye iminsi cumi ngo imiyamamazo y'amatora y'umukuru w'igihugu n'abashinga amateka itangure. Ayo matora ateganijwe ku itariki ya 23 ukwezi kw'icumi na kabiri uyu mwaka w'2018. Aya makuru radio yanyu yakesha serivisi y'igifaransa yaha ku ijwi rya Amerika. Muri Afrika kandi Ethiopia yarahagaritse abategetsi bajejwe iperereza, abasirikare hamwe n'abagwizatunga 63 bagirizwa gutyoza agateka ka muntu na ruswa. Ibyo byatangajwe n'umushikirizamanza mukuru w'igihugu Berranu Tshegaye ni ku munsi wa mbere. Ihagarikwa ry'abo bantu mu minsi irangiye byafatiwe ku itegeko ry'umushikiranganji wa mbere Abiy Ahmed ryerekeye itohoza ryamaze ukwezi ku makosa yakozwe na leta y'imbere yiwe. Umushikirizamanza mukuru w'igihugu Berranu Tshegaye yabwiye itangazamakuru ko bamwe mu bahagaritswe bakekwa ko bakoreye nabi abanyororo harimwo kubakubita, kubategeka kwemera ibyaha ku nguvu, kubaboreza igufa hakoreshejwe umuyaga nkuba mbere no kubica. Bamwe mu bahagaritswe bagirizwa ko basesaguye amafaranga y'isosiyete iri mu minwe y'igisirikare yitwa Metro Engineering Corporation mu rurimi rw'Icyongereza. Igihugu cy'Ubutaliyano kiriko kirakira inama mpuzamakungu y'iminsi ibiri ku gihugu cya Libya ni mu cyizere cyo kuzoshika ku mutekano n'amahoro ya demokarasi n'amatora ya demokarasi muri icyo gihugu cyasinzikajwe n'intambara. Umushikiranganji wa mbere w'Ubutaliyano Giuseppe Conte yatangaje ijo ku munsi wa mbere ko intumbero yiwe ari ugufasha kurangiza intambara hamwe no gufasha kugira Libya kirangwemo umutekano. Abakuru b'amaleta adacana uwaka ari bo umushikiranganji wa mbere Fayez Sarraj arongoye leta ishikiwe n'amakungu hamwe na Khalifa Haftar yahisemo gufata ibigwanisho Bosco ari babiri bari muri ibyo biganiro biriko birabera i Palermo mu gihugu cy'Ubutaliyano. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryishinze guharanira agateka akazi na muntu Amnesty International isaba impande ziri mu biganiro by'i Palermo ko mu byo baganira habamwo kubahiriza agateka ka muntu ku banyagihugu bose bo muri icyo gihugu harimo n'impunzi ndetse n'abimukira. Abanyepalestina jo kuwa mbere barateye ibisasu vya rokete bitari bike mu manuko bwa Israeli. Israeli nayo yihora mu kugaba ibitero by'indege mu ntara ya Gaza. Ni nyuma y'umunsi umwe habaye ugutana mu mitwe kwahitanye abantu ku rubibe rwa Israeli na Gaza. Abategetsi ba Israeli bavuga ko izo rokete zakomerekeje abantu bashika ku icumi, harimwo umusirikare w'imyaka 19 yakomeretse igisasu kiguye ku modoka yarimwo. Bavuze ko kandi ko muri rusangi ibisasu bishika ku 300 ari byo byatewe biva mu ntara ya Gaza, bimwe birasambura n'amazu. Ku ruhande rwa kurubibe rwa Palestina, abategetsi bavuga ko ibyo bitero by'indege za Israeli byishe abantu 3 n'abandi 9 bakomeretse. Naho mu kurangiza, ikigo cyo muri Leta Zunze za Amerika gitegamiye leta gishikiriza ko cyatohoje ibirindiro bishika kuri 13 muri Korea ya Ruguru binyegejemwo misile. Icyo kigo kiri Washington cyashikirije raporo ryo kuwa mbere kw'amatohoza cyakoze cyifashishije amasanamu y'ibigendajuru bya satellite. Ibiganiro hamwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Korea ya Ruguru hamwe n'iperereza hamwe n'abategetsi ba Leta ya Amerika ariho bashoboye kubona ibyo bibanza byanyegejemwo ayo mamisile.
Ayo yari amakuru y'ingenzi mugejejweho na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana. Tuze noneho ku makuru ya karere k'ibiyaga bigari. Mu Burundi, Vice Perezida wa mbere w'Inteko Ishinga Amategeko Agathon Rwasa ntiyakira icyemezo cyafashwe na Leta y'u Burundi mu cyumweru gishize kimwangira gushinga ishyaka rishya yise FNL Amizero y'Abarundi. Ni inkuru tugezeho na mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka uri Bujumbura mu Burundi.
Ikete ry'umushikiranganje w'intore hagati mu gihugu urihe inyishu umushingamateka Agathon Rwasa n'ibyo kwigenekerezo rya 8 ukwezi kwa 11 turimwo. Iryo kete ribwirije cegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka ko izina, ibimenyetso, amabara n'icivugo yashikanye muri ubwo bushikiranganje ari by'uwundi mugambwe. Umushikiranganje w'intore hagati mu gihugu Pascal Barandagiye akaba yavuze muri ubwo rwandiko ko binyuranye n'itegeko rigenga imigambwe mu Burundi. Ibisigura ko uwo mugambwe mushasha utemewe ku muhingamo w'uno wa mbere nyine gusaba ko umugambwe yashinze wemererwa yishikiye ku biro by'umushikiranganje w'intore hagati mu gihugu. Ijwi rya Amerika ryamubajije ibijanye n'ubwo rwandiko yishyuye ko nawe yarubonye ku mbuga ngurukana bumenyi nk'abandi, akavuga ko haba imuhiri we cyangwa ku kazi mu biro by'inama nshingamateka urwo rwandiko atarwo yahasanze avuye mu rugendo rw'akazi mu mahanga kuri w'Imana. Yashikirije ko yaruhawe kuri no wa mbere ageze mu biro by'umushikiranganje yituye. Agathon Rwasa avuye muri ivyo biro yabwijwe ijya Amerika icamugenza.
Muri make urwandiko na general rubonye kumuhora mugabo narubonye uyu munsi, ariko ntibavuze ko batwanye, bavuze yuko hariho ingingo twokwisunga ukumbure hoba hariho kudahuza neza nuko amategeko abivuga. Mugabo twebwe kugacu twarakurikije amategeko uko abivuga, kuko ururimi indome urashaka kuzipanga uko ushaka ukaziha essence ugombye, nta wundi mugambwe rero twitiranwa mu bisanzwe. Ariko kubera ayo makenga bari bagize mu bushikiranganje byabaye ngombwa ko tubikorera akazi, twari twazanye rero inyishu urugo rwandiko ubushikiranganje rwari bwanditse, tukizera yuko bazoheza bakabikorera akazi nkuko bibereye hama tukaronka inyishu idushimiye.
Icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka yari yitwaje urwandiko yatanze mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati Rwasa ntiyashimye kubwira ijwi rya Amerika ibiri muri urwo rwandiko n'icyo azoca akora. Ubushikiranganje burongowe na Pascal Barandagiye bumuhebuje.
Ibirimwo ni nyishu ku biri muri ayo makenga cyangwa uwo mwitwarari ku bushikiranganje bwavutse. Aravuga ikijyanye n'ibimenyetso, aravuga ikijyanye n'icivugo, ibintu hamwe n'ivyo. Nizo nyishu twatanze, ntitwagiye inyuma y'ivyo banditse.
Urwandiko nibangwa nka mwumva muri tayari guhindura izina.
Ndituje mu byo kwanka cyanye mu byo kwemera twari dusaba yuko abantu batekana abantu bakagerageza kumva yuko uwari we wese afite uburenganzira bwiwe bakabwubahiriza atakintu kimwe cyangwa ikindi umuntu yogira ubwitwazo
batabwubahirije ubwo burenganzira
twizere ko bazabwubahiriza
ivyo biruko mu gihe mu Burundi hari yindi migambwe yagiye iremererwa yiyonkoye ku yindi akarorero na Kafrede Bunyakuri iragijyandadaye wemerewe mu mwaka wa 2008 wiyonkoye kuri Sabanya Frodebu washinzwe na Dade Melchior mu gihe mu 1992 iyo migambwe irangwa n'igicapo cy'isake inasangiye n'indamutso y'igifunsi kiraba hejuru umushinga mateka gatorwasa nabo bafashanije mu ishingwa ry'umugambwe FNL amizero y'abarundi bari bashikanye mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu ibisabwa ngo umugambwe wabo wemeregwe ku igenekerezo rya 14 ukwezi kw'icenda uno mwaka Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
Kwa Nyaburunga
ni kiganiro cijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga kihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga iminsi yose kuwa gatandatu no ku Imana saa 12:15 zo ku mugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Mu burasirazuba bwa Kongo icyemezo cy'abakuru b'amashyaka arindwi atavuga rumwe n'ubutegetsi cyo kwishyiraho bwana Martin Fayulu nk'umukandida rukumbi uzahagararira mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu mpera z'ukwezi gutaha kwa 12 cyarushijeho gucamo ibice abayoboke b'ayo mashyaka i Bukavu. Ibindi kuri iyi nkuru tubugezwa na mugenzi wacu Temistocle Mutijima wahatembereye.
Bila kamere hatuone mwingine mwenye anaweza kuwa president wa nchi. Fayulu hakukuwa hata kandida, alitoka wapi?
Sisi tunakatala Fayulu.
Aboni bamwe mu bayoboke b'ishyaka inyo pura nasiyo kongolese rya Vital Kamere babarirwa muri 200 baramukiye ku cicaro cyaryo muri Kivu ya Majyepfo i Bukavu baragira bati atari kamere nta wundi tubona ukwiriye kuyobora igihugu. Bakongera bati Fayulu nta na rimwe yigeze aba umukandida. None aje aturuka he? Twebwe twamaganye Fayulu, kamere niwe mubyeyi wacu. Fayulu turamwamaganye rwose biciyo byagaciye. Nuko abo bakiri icyemezo cy'abayobozi b'amashyaka arindwi atavuga rumwe n'ubutegetsi arimo UNC yabo yarayafatiye Geneve mu Suisse cyo kugena Martin Fayulu nk'umukandida yose agomba gushyigikira mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu mpera z'uyu mwaka turimo aho azaba ahanganye na bwana Emmanuel Ramazan Shadari wamaze kugenwa n'ihuriro ry'amashyaka arimo n'iriri ku butegetsi kuri bamwe mu banyamuryango ba UNC ariko mu gihe bitagenze uko bo babivuga ngo umuyobozi wabo ari we wiyamamaza no gutora ntibazirirwa bajyayo. Uyu munsi nibwo bwa mbere twumvise bavuga uwo Fayulu, ntitwigeze tumwumva na rimwe mu mahiganwa y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. None aje aturukaye akuntango twe nk'impirimbanyi za UNC muri Kivu ya Majyepfo i Bukavu turavuze ngo umuyobozi wacu nave muri iryo huriro ajye ukwe tuzamutora ku bwinshi. Fayulu turamwamaganye ntitumuzi, twebwe ntituzigera tujya gutora umukandida wundi. Turi inyuma ya Vital Kamere. Ijambo ryanjye ni iri, ntacyo nshaka kongeraho cyangwa se kuvanaho. Atabaye Vital Kamere byose n'ibiroreri. Uretse aha kuri UNC ku cyicaro cya UDPS ya Felix Tshisekedi naho byari nk'uko abayoboke bayo twasanze nubwo babarirwaga muri mirongo. Bamwe mu twaganiriye iby'iki cyemezo cyafatiwe Geneve aho n'ishyaka ryabo ryari rihagarariwe ntabwo babikozwe. Ihuriro ry'urubyiruko rwa UDPS twamaganye twivuye inyuma icyemezo icyo ari cyo cyose cyafatiwe Geneve. Twifite umukandida wacu nimero ya 20 ariwe Felix Antoine Tshisekedi Chirombo. Nubwanjye ngiye gutangira kwamamaza umukandida wanjye nimero 20. Oya, uretse no kuba atazwi nta nubwo afite abayoboke, ishyaka rye nta cyicaro rigira i Bukavu. Sinzi naho rigifite, nta bayoboke baryo mbona, nta muyoboke wa SD nzino, nta n'uwa Martin Fayulu nari nabona, ntaho azwi n'ishyaka rye uretse Kinshasa gusa. Abayobozi b'aya mashyaka ku rwego rw'intara ya Kivu y'Amajyepfo umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika yashoboye kuvugisha n'abigenwa rya Martin Fayulu ntibarikozwa. Madame Josemina Presidente wa UDPS muri Kivu ya Majyepfo ati
Nous étions en congrès extraordinaire au mois de
Kwari mu nteko rusange idasanzwe mu kwezi kwa gatatu Kinshasa iyo nteko niyo yahisemo bwana Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nk'umuyobozi w'ishyaka akanaba umukandida perezida kwerero nka UDPS kutwumvisha ko Félix Tshisekedi atakiri umukandida wacu birasaba guhamagaza indi nteko rusange tugasubirayo mu nteko Félix ubwo akatubwira ngo nakuyemo kandidatire yanjye hanyuma inteko nayo ikabifataho umwanzuro Icyakora kuri imwe mu miryango ya societe civile ndetse n'indi ivuga ko iharanira uburenganzira bw'abaturage ho iyi ni intambwe nziza ifite byinshi ivuze muri politiki ya Congo twebwe nk'abanyamuryango ba societe civile muri Kivu y'Amajyepfo ibyo twabyumvise nk'abandi bose ko ari Martin Fayulu wemejwe nk'umukandida rukumbi uko guhuza rero kuri twebwe biratwereka ko nibura abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi batangiye gukura mu byanye na politiki twebwe turabona ko ari intsinzi ya mbere abaturage bakwiye kwishimira kuri uyu munsi uruhande rwacu nkaruca twakomeje guharanira uburyo abavandimwe bacu bo mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bagera ku rwego rwo gutanga umukandida umwe bahuriyeho uretse n'ahi Bukavu muri myinshi mu mijyi irimo n'umurwa mukuru Kinshasa abayoboke ba UDPS na UNC agaragara nk'akomeye kurusha ayandi muri aya rindwi atavuga rumwe n'ubutegetsi yihurije mu kitwa Amuka bamaganye igenwa rya Martin Fayulu wa SD nk'umukandida rukumbi bahuriyeho Kugeza ubu rero hategerejwe kumenya niba abayobozi b'aya mashyaka yombi bari bwisubireho ku cyemezo bafatiye hamwe na bagenzi babo cyangwa se bari buganirize abayoboke babo bakabemeza gushyigikira uyu Martin Fayulu ikigaragara ariko nuko kugucikamo ibice kw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi byongera amahirwe Emmanuel Ramazan Shadari wo ku ruhande rwa leta mu matora ateganijwe kuwa 26 z'ukwezi gutaha kwa 12 Temistocle Mutijima ijwi rya Amerika muri Kivu y'Amajyepfo
iwanyu mu ntara Hanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Dusubire gato mu Burundi noneho. Ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD ejo ku wa mbere ryatangije icyumweru cyahariwe intwari ku rugamba. Abayobozi b'iryo shyaka basobanura ko ari umwanya wo kwibuka abantu baguye ku rugamba baharanira ubutegetsi bwa demokarasi. Ni inkuru tugezwa na mugenzi wacu Raymond Nzimana ari Bujumbura.
Uyu munsi wahariwe intwari ku rugamba wahoruhimbazwa ku izina ry'umunsi w'umugwanyi kuri uyu wa mbere ni umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD watanguje icese indwi yahariwe abagwaniye demokarasi mu gihugu cy'u Burundi nk'uko byashikirijwe na Evariste Ndayishimiye aramutse umugambo wa CNDD-FDD. Uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe yemeje ko ari umunsi wo kwibuka ibihe bibi abarundi baciyemwo kugira hategurwe kazoza keza gashingiye ku mahoro.
Uyu munsi rero ni akaryo ko kwibuka ibihe bibi twaciyemwo kugira ngo bidufashe kubaka kazoza keza. Ibyo ari byo byose kuza ngaha ni imwe mu mvo zituma twibuka ayo mabi kugira ngo n'umwana azovuka aze yamazi neza yuko ibyo twakemwe byari bibi ntagira uzosubira no kubihoha. Tuje ngaha kandi tubatunze kwiga ingene tugiye kubana mu mahoro.
Ndayishimiye yasabye abanywanyi b'umugambwe arongoye reka n'abarundi bose ko ino ndwi iyo babera igihe cyo kwimirimbura kugira bakomeze ubumwe mu ntumbero yo gutangura indwano ishikana ku iterambere mu kurwanya ubukene.
Icyo gihe muri ibyo bigoye twaharuranamo abahutu n'abatutsi n'abatwa ntitwabona abarundi ntitwabona uburundi. Uno munsi rero tuje ngaha duca tubona akamaro ko kunga ubumwe hagati ya bene Burundi abagumya banga bose mbere je novuga abarundi bose tuje mu rugamba rwo kurwanya ubukene. Ntidusoshoboraga kurwana rero tutunze ubumwe ariko nitwunga ubumwe ubwo rugamba tuzarutsinda tubandanye twese tuje ku rugamba kuko aharaye inzara hazinduka inzigo.
Mwishyirahamwe gishinze kurondera iterambere ry'abamugariye ku rugamba ADMH bavuga ko ibyo uyu munsi atavyo bazi kuko batagishwa inama n'abatunganya uyu munsi. Kasiye biza bigomba akabona ko uyu munsi mukuru ari umugambwe kuko abahoze ku rugamba bakumirwa, agasaba nuko izina ry'uwo munsi ryohindurwa.
Mu Gifaransa bavuga le combattant, mugabo twebwe mu Gifaransa tuvuga l'ancien combattant, kuko ancien combattant na le combattant n'amajambo biradahura. Nico gituma rero twebwe twahanura ko bokoresha jambo indwi yahariwe uwahoze ku rugamba. Iyaba byari biteguye neza no kuvuga hategezwa kubamwo abaserukira abandi mu mashira hamwe yabahoze ku rugamba bakaja mu nteguro yabyo. Kumbure niho byogize insiguro ku gihugu. Nayo ubundi ubu gushika isaha twebwe muri ADMH tuvuga tuti no munsi mukuru w'umugambwe, so munsi mukuru wabahoze ku rugamba.
Uyaserukira abahoze ku rugamba abona ko uyu munsi atatumaze mu gihe abahoze n'abamugariye ku rugamba babayeho nabi. Biza bigomba abona ko uyu munsi aruza guhuma maso abahoze ku rugamba, agasaba ko shigwaho amategeko agenga abahoze ku rugamba mu ntumbero yo gutorera umuti ibibazo bafise.
Mu 2005 hashije abantu mu buzima budasanzwe naho babwita ubusanzwe, mugabo hakaba atamategeko ahari. None wumva iyo minsi mikuru ikimariki atani itegeko ry'abahoze ku rugamba ribagenga rihari. Ibyo bagira no guhuma maso makungu, no kwereka abantu ko bari kumwe mugabo kandi batari kumwe. Kumbura ari kugomba ntihagire uwirigwa arabaza ati mbega uburenganzira bwanje ni ubuwe. Mu Burundi nta wahoze ku rugamba afise ikibanza, kuko ni uburenganzira bwinshi twe tudafise ahandi bagiye kubigisha ingene babikora bafise.
Indwi yahariwe intwari ku rugamba yatanguriye muri komine Manda mu ntara ya Bubanza, hari natemwa y'abagwanyi b'umuhari FDD wavyaye umugambwe CNDD FDD biciwe muri iyo ntara. Uyu munsi ukamuhimbazwa icheze kwigenekerezo rya 16 ukwezi kwa 11 mu gihugu cyose. Ibujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Turagushimiye Raymond kuri iyo nkuru tugejejeho. Noneho tugiye mu Rwanda, umucamanza mu rukiko rw'ikirenga ejo ku wa mbere ntiyaburanishije urubanza rw'ubujurire Uganda rutunganya ibireti rwitwa Horizon Sopirwa ruregamo umunyemari Bwana Paul Muvunyi kunyereza umutungo usaga miliyari ebyiri z'amafaranga y'u Rwanda. Umunyamakuru w'irya Amerika mu Rwanda Eric Bagirubusa yakurikiranye iby'uru rubanza niwe utugezaho iyi nkuru.
Bwana Paul Muvunyi yagaragaye mu cyumba cy'urukiko rw'ikirenga ari mu ipantaro y'umukara, ishati y'umweru n'inkweto z'umukara. Yari yunganiwe n'abanyamategeko babiri, Maître Christophe Niyomugabo na Maître Alfred Bandora. Uruganda rutunganya umusaruro w'ibireti mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda Horizon Sopirwa narwo rwunganiwe n'abanyamategeko babiri, Maître Isaïm Hayimana na Maître Emmanuel Abijuru. Uru ruganda rurarega umunyemari Muvunyi cyarimwe n'umuyobozi w'ikipe y'umupira w'amaguru mu Rwanda Royal Sport kunyereza amafaranga yarwo ubwo yari akirubereye umuyobozi w'inama y'ubutegetsi mu 2007. Muri yo harimo amadolari y'Amerika miliyoni imwe n'ibihumbi 200 akomoka kuri toni 20 z'umushongi w'ibireti, ngo yagurishije mu mahanga n'andasagaho miliyari imwe y'amafaranga y'inzitiramubu bavuga ko yakomokaga ku isoko bahawe na Minisiteri y'Ubuzima. Baramurega ko uyu mafaranga yose atageze kuri konti ya Horizon Sopirwa. Ibyo kimwe n'ibindi ariko Bwana Muvunyi yarabitsindiye mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi Horizon Sopirwa irajurira. Mu kujurira, Horizon Sopirwa iravuga ko umucamanza mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi yabogamiye ku munyemari Bwana Muvunyi. Mu rukiko rw'ikirenga, abamwunganira bahise bazamura inzitizi imbere y'uko urubanza ruburanishwa mu ngingo z'ubujurire. Bavuze ko hari amasezerano y'ubugure yo mu 2008 hagati ya Horizon Sopirwa na Horizon Group. Ayo masezerano mu ngingo yayo ya 8 ngo avuga ko haramutse habayeho ukutumvikana n'andi makimbirane byose byagombye gukorwa mu myaka ibiri waguze sosiyete yamaze kuyegukana. Abanyamategeko baravuga ko Horizon Group yegukanye uruganda rutunganya ibireti mu 2012. Bakavuga ko kubera ayo masezerano atubahirijwe nta rukiko rufite ububasha bwo kwakira ikirego, kuko ngo Horizon Sopirwa yatangiye kuregera mu 2016. Uku kurega Muvunyi mu buryo abamwunganira bitabwa impitagihe ngo ni ukumuhungabanyiriza umutekano n'inzitizi abunganira uruganda rutunganya ibireti bavuga ko yabatunguye kuko batari barayimenyeshejwe. Barafata ibimenyetso nk'uburyo uruhande rwunganira Muvunyi rwahisemo bwo gutinza urubanza, bisunze ingingo z'amategeko bagasaba kubihanirwa kuko ngo si ikimenyetso gishyira uruhande rwavumbuye. bagashimangira ko urundi ruhande rwagombye kuba rwarakigaragaje na mbere kose. Abunganira muvunyi bavuze ko bagishyize mu buryo bw'ikoranabuhanga rikoreshwa mu nkiko rizwi nka systeme kuva mu kwezi kwa gatandatu y'umwaka. Abunganira uruganda rutunganya ibireti kandi baravuga ko ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro cyavumbuye ko uruganda rutagaragaje umutungo warwo rwagombaga gusorera uko bikwiye, bituma bagihanisha miliyoni zisaga 700 z'amafaranga. Bakavuga ko byose byagizwe mu ruhare n'uyu munyemari. Uruhande rumwunganira rwo rwabwiye umucamanza mu rukiko rw'ikirenga ko ikimisoro cyari cyaravuye mu nzira kuko ministeri y'imari n'igenamigambi yagiranye amasezerano na Sopirwa ifata imigabane muri urwo ruganda. Bakavuga ko abo bahanganye baregera ibitariho. Muvunyi wahawe ijambo akanya gato yavuze ko ibyakorerwa ari akarengane. Aravuga ko Horizon Sopirwa ari ishami rya Horizon Group kandi ko nta hererekanya ubasha ryabayeho mu kugura uruganda rutunganya ibireti rujya mu maboko ya Horizon Group. Arumvikanisha ko amasezerano y'ubugure yaho nyanzwe. Umucamanza yasabye uruhande rwunganira muvunyi kugira icyo ruvuga ku by'urundi ruhande rwemeza ko umucamanza mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi yaciye urubanza kandi yari hanwe. Basubije ko urukiko rwasuzumye ubwihane rutegeka ko inteko yaburanishaga urubanza itahinduka kandi ko byari byubahirije amategeko. Muvunya hakana ibyo aregwa, akavuga ko amafaranga yari kuri konti z'uruganda kandi ko yanakoreshejwe mu nyungu zarwo. Ibi ni ibirego byaburanishijwe bwa mbere n'urukiko rw'ubucuruzi rwa Musanze rutegeka ko muvunyi yishyura amadolari 1,200,000. Muvunyi yajuririye icyemezo cy'umucamanza wa mbere mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi, birangira umucamanza mugize umwere, ari nayo ntandaro yo kujirira mu rukiko rw'ikirenga bikozwe n'uruganda rutunganya ibireti. Kuko kubw'abarwunganira basanga umucamanza mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi yaragaragaje ukubagamira gukomeye kuri muvunyi. Umucamanza mu rukiko rw'ikirenga yavuze ko agiye kubanza gusuzuma inzitizi uruhande rw'umunyemari muvunyi rwamugejejeho, akazazifataho icyemezo urubanza rukazabona gukomeza. Iburanisha ritahari riri ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka. Bagira ubusa, ijwi rya Amerika i Kigali.
Radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tugona. Turayaga tugahuzayo ku ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Abakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose.
Inshuti twari kumwe muri uyu mwanya, igice cya mbere cy'ibiganiro byacu cy'igitondo na hagihagarariye. Mu izina rya bagenzi banjye bose, mbashimiye mwese kwa mwateze amatwi. Nshimiye kandi abadufashije gutegura no kubagezaho ibiganiro barimo Geoffrey Mutagoma na Fatuma Alimasi Kalala. Amakuru mwayabwiye na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana, naho kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mwese kandi mukomeze mugire ibihe byiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.